Yeah. Imbwa ntigutwengera ibishaka kukurya. Ntubone dutwenga mukanya ndaguhinduka. Kubera je n'ubwa mbere muye n'urukundo uno munsi ntuncika. Niko nawe ukamwa kintu natako. Yani sambamba koresere en France. Let's go. Usabwa gahanga ngwina hico nkibariza kure kuzama binga nta nisoni bumva burya nta numutima usimba nta nico wiyagereza sha kwishavu ngufite igeno nakwabiza nkikumva kera nagira ngo umuntu muzima none ndakabonye nta nimetero gapima nahora niyumvira yukuri kigatanya none nta nibiro na 10 kare hanikiraya ubusigo buhuma ntibuba bunini koko nabira nkaka numunwa nkinyige nkoko kumbe ni utwifatira udutesha ubwoko abandi ukabaraza ijoro baraza mu masoko ni kuki basutarabica umuntu akora canke nguraba imyaka uziko nabo twubahawe wububahuka mukubaramutsa turakura n'inkofero ariko wewe ntandere ugirura basutamika abupfuye agasoni nabutara bafukamika ni guturugabo kw'imyaka 50 rurekereza inkonda n'ibyanwa nakanda ngumusheri wago yaruvanze no kujya nteruge harakana ruhevye urumva goce gwiyahure kibabaje nuko uyo mushera vuga tarenza n'imyaka 15 urumva ibibazo ugenda urateza abantu c'est pas normal iyi ni manque de respect nibishati bigusumba birekera nk'ikirepe numva no gutera ikupe n'amatama nk'igipope ni gute umuntu yize master canke doctora abura apeti ndetse nitira karibura agahangayika imyaka n'amezi bigahera agasigara kurutwe akonda gahera yagera ku kazi ibyo yize akibagira agata umutwe agahakwa no gusara wabimuteye nta n'amashuri atanagira wakibwa uko suku dusuzugura nderugira
suku boni
ziba nanderugira
amajambo y'igengo
nanderugira
erego uvuga kure
oya nanderugira
manu hano munyafa
nanderugira
fiso kubona ibintu
ziba nanderugira
amajambo y'igengo
nanderugira
erego uvuga kure
oya nanderugira
manu hano munyafa
agatutazo wagatekeye gatera n'amakenga ibintu bya kino gihe birancanga nurudubi byubu byose n'amanyanga kandi bitegwa na ure kuzima ibanga banga bigenda gute ngo ugire umu girlfriend umu girlfriend nawe ukagira umu girlfriend umva ibyo bintu wagira boyfriend umu boyfriend nawe ukagira umu boyfriend hari ibintu byinshi ndaba nkacanga nyikigwa nkabura yo nshira nayo mira nkajoregwa nimubone tugenda twaramaze guseseregwa inkundo z'ubu n'ukuri twese turumigwa ibaza ingene umukobwa gutwara umutima byose ukamuhebera ukabura n'icyo usigarana mu bibanza bigenzwe hura musohokana nacu cimarira huja hose murakwegana mumenyanye vuba nta n'umwaka urahera upfuma wiba n'imodoka ukamugurira ariko nyoko naso bakureza imyaka urakura nta ni yebo yebo nta ni kamba mbiri bambara ikindi nacu ni gute umuntu yizingira ku muntu atamukunda ntanagire n'isoni z'imyaka musumvya ugasanga ariko ararekereza inkonda imbere y'umwana yabonye boza ari uruhinja ikibabaje iyo umuntu akunze ntakanura naho womena imburu gutwi n'ukuri ntiyumva ikibi rero yabonye yuko umukunda carushiriza kuvyimba naho kogira inyonzi gasumba karakuganza ese rero ngo urukundo rurakuvuye ko ucubona uwo wita ikibaje asa n'agakoko kera wabona taguhari yo mwipima ko usigara ugira isoni zo kumuhana ukuboko
nanderugira ufise ukubona ibintu
ziba nanderugira
amajambo y'igengo
nanderugira
erego uvuga kure
oya nanderugira
manu hano munyafa
nanderugira
ufise ukubona ibintu
ziba nanderugira
amajambo y'igengo
nanderugira
erego uvuga kure
oya nanderugira
manu hano munyafa
umurima w'igisebe bujurindwa na nyenewe ça veut dire yuti tunes urabona ingero baguma bambwira ngorongora wakigabo nanje ho ni powe yaniba mugira indero n'ubudafise inka arabona ho zitaha nico gituma benshi babaye bansuma ntaha n'abakirisu batinya gukora icaha nurondera umuhoro ubufise mu kwaha wa mujama yarongora mu ndwi heze ubu ntagiri yataha giza toya gahengwe mu kabare ni yarara ariboreza kubera kumaramara kandi murundi siwe ntagira nica sigura Brazi guturu bikware ugutanga rasiyo ukarazo hanze nk'igite cy'imyugariro abandi bajyamye mu bitanda by'iratiro ukamutuka umunezero ukawumva ku radio aho ndi komvuga ku ruhande rw'abagabo kubagoreho n'akayumbe byararenze ihaniro atirukanywa na kubitwa kamba ribara ubu satani mu ngo nyinshi yagize kirindiro divorce ni nyinshi gusumba na mariage niziraba batocanye ngo barashaje abo twabona nka karorero ubu baravanye nta mwaka bamaranye bama mu butungane abo biba bikigendeka bataricana baticenye naho ibisubara cumitana ibyo baciye ko byose mu nzu bagenda bamena nibatinya n'abana bashwana bababona bakibagira yuko ibyo bazobikurana kuko bakuze ubw'abatarukundo babona bakuze babona satararana na nyina umwe wese mu cumba kiwashitse yiyugarana ubu byose n'amayobera urahura n'umujama aheruka kurongora ngo ndugu yangu ntunze wihute kurongora uzogende buke buke n'abariyo bararira ku mujinya mfise niyumva no kwiyahura umugabo ananira abagabo ntananira icobo uvuga ukuri bakakwita ikigobogobo izi nkundo burya zidutesha ubwoko ugize ngo uhanure niwe bigaruka ko bamwe bamwe ubu twarahebye no gukunda kubera twasanze bisaba amafaranga so wawe afise demo nziza kugusumba kubera nibo bababikira ibanga apana twadusora kantu kose dupostinga mujyamanye rimwe kuri snap sharing ubure amafaranga hamubure n'ibanga wamwakira ukabura n'ayagafanta n'ayakamoto ukarinda kuyagurana aha abagize imana utaramufatira ikinga inyuma yaho ugasigara urigamba wiyemera mu bajamanga ujya ntiyogukanga ejo yagukatira ugatangura kwidoga ngo yaranyasa akunda ibibye bimusumba yes bigira ibanga n'inoti guma birunda ubura ibanga amafaranga niki cyo tuma gukunda umwanya umwe ndabyumva naho tubigwanya nta apele nta mesaje za buri mwanya kandi icyo ashaka arakironka ku mwanya ku mwanya ariko we ntacumuha hamuka namucunga ahubwo arihangana byose biterwa n'iyi mbwa ngo n'urukundo yaje kuvanga ibintu dutesha umurongo ntitukijyambiye imbwa katurazi irondo ushima katisonera ntikaraba ngo uri mugufi cyangwa uri gasongo ku kibukora ngira naguha ikibando hamwe uzovuga uti narahuye na rap commando na karukudahana imbwa korora imisega pumva imbere genda ntarakuvuna umugongo tuzobirego ntazi n'ingenzi.